iyi ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi aho muri hose. Ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi. Ntimugashuhe, mwirinde guhababuka mu byo muvuga n'ivyo mukora. Ni zimwe mu mpanuro z'umufasoni Alphonsine Niyonkuru kububatse cyane cyane ku bakenyezi. Madame Niyonkuru ni umuvugabutumwa akaba n'umuhanuzi mu bijanye n'ingo n'imiryango mu Burundi no mu Barundi baba muri Amerika ahasanzwe aba. Muri ivyo bikogwa amazemwo imyaka 30 asanga murantunga asanga abagabo n'abagore bakora amakosa menshi atuma ingo zabo zisenyuka biturutse ahanini ku kutamenya. Niwe mutumire mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi. Kuba afise umugambi wo kubaka mu bihe bya vuba cyangwa abasanzwe bubatse bifuza kwirinda ayo makosa avuga kaze rero mwese mushikirize ibazo n'ivyumviro muterere mu kiganiro nkuko bisanzwe nimero ni ya indi nyene yacu kuri WhatsApp mushaka kutwakura ko tukabahamagara ni 1 202 4 4 1 9 9 3 1 ndayisubiramwo 1 202 4 4 1 9 9 3 1 iyo nimero urashobora kuyihamagara ko tukasubira kubahamagara mu gaterera. Ikaze mwese muri isanga.
Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nkuko mubyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga. Ntimugashuhe, mwirinde guhababuka mu byo muvuga no mu byo mukora. Ni zimwe mu mpanuro z'umufasoni Alphonsine Niyonkuru ku bantu bubatse cyane cyane ku bakenyezi. Madame Niyonkuru ni umuvugabutumwa akaba n'umuhanuzi mu bijanye n'ingo n'imiryango mu Burundi no mu Barundi baba muri Amerika ahasanzwe aba. N'umurongozi mukuru kandi w'ishyirahamwe rikorera mu Burundi Maranata, ishyirahamwe rifasha abakenyezi bibungenze n'abana cyane cyane bavukana ubumuga. Mu rwego rero rw'ubuhanuzi mu ishyirahamwe ryiwe ry'abarundi ba mu mahanga muri Amerika no mu gikorwa amazemo imyaka 30, Madame Niyonkuru avuga ko ahanini ingo z'abarundi ahanura usanga zisenyuka canke zigira ibibazo kubera ugukora amakosa menshi kandi no kutamenya. Niwo mutumire wacu rero uno munsi Madame Niyonsaba agiye kuvugana cyane cyane n'abifuza kubaka mu myaka iri imbere mu mezi ari imbere abageni bashasha n'abasanzwe bubatse. Muhamagare mushikirize ibibazo n'ivyumviro nkuko bisanzwe nimero ni ya indi nyene ni 1 202 4 4 1 9 9 3 1 turabahamagara muterere mu kiganiro. Reka twakire umutumire wacu Madame Alphonsine, kaze neza mu kiganiro muri isanga.
Murakoze
kwitaba kino kiganiro aho muri Minnesota, muri leta ya Minnesota, muri leta zunze ubumwe za Amerika. Dutanguye nyine neza na neza ikiganiro muri Amerika. Urugero rw'abantu bubatse bahukana urugero rugeze kuri hagati ya 40 na 50% y'abahukana. Mu Burundi ntituraronka neza ibitigiri nyavyo, ariko turumva ko ingo nyinshi zisigaye zisambuka ku rugero ruruta ubwo twaratubona muri kahise. Wasanze none mu Burundi ingo ahanini zisenyuka bitewe n'iki?
murakoze cyane mu Burundi bivanye n'ingo twagiye tuvugana kubashinganahe hamwe n'abafasoni nasanze ingo nyinshi zisambuka kubwo kutashira hamwe ico ni kimwe icya kabiri nasanze ingo zisambuka kubwo kuvugira hejuru kimwe cy'abagore abagabo nabo kutumviriza abagore umugabo akababara kuko umugore yavugiye hejuru umugore nawe akababara kuko umugore umugabo atamwishuye icyo yamubajije kikaba ari ikintu gito cyane kikazoca caguka kikaba kinini kigata umugore ugo rutambuka mugabo ariko kantu katanguye
yuvuze kuvugira hejuru nk'akarorero kuvugira hejuru wo dusobanurira neza kugira ngo kumbure abo bakenyezi abo bagore bavugira hejuru bumve neza na neze gucishatse kuvuga kuko kumbure hari abashobora kuba batazi neza iyo bariko barabikora canke biva ku muco biva biva kuki yuvuze kuvugira hejuru ubushatse kuvuga iki
umugore kenshi mvuga ku bagore umugore kenshi acyubaka abakunda umugabo kandi abafisi ijwi rito mugabo kuvugira hejuru k'umugore kenshi kuzanana mu kumenyera urugo akavuga ati uyu naramumenyereye ntakinshira narashitse ubwoho zirasenyuka kera baravuga ati ntakinshira narashitse ugacutsanga wa muco w'ikirundi wo kubaha umugabo no kuvuga buhoro bigenda bihinduka iyo amaze gukwiza imyaka cumi hoho umenga aba yatsinze arahinduka rwose uko rero kuvugira hejuru ugasanga ntacyubaha umugabo ukamenga ibyo umugabo avuze nta giciro yobiha abo n'abagore
turaza kugerageza kumbure kubatwumva uno munsi nk'uko bisanzwe ku munsi wa gatanu tuvugana ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme rero nimwumva dushimitse cyane ku mukenyezi ntimugire ngo turiko turamwataka cyangwa turiko turamuranda turiko turamwandaza naho kugira ngo tuvuge ibibazo byabo ahanini ariko turaza kuganira no ku bibazo by'abagabo mugabo turagenda tugaruka ku cofasha umukenyezi mu rugo rwiwe tubandanye rero kuri iki kindi kintu gihambaye wavuze ati ukudashira hamwe ukongera ukadusigurira ukudashira hamwe ushatse kuvuga gute
murakoze cyane ukudashira hamwe kenshi kudashira hamwe k'umugore n'umugabo bikunda gutangura abagabo n'umugabo ubwa mbere mu kibana reka tuvuge abantu bato bato kenshi nibusanga banasambura ingo zabo ugasanga uburyo bari bafise burongerekanye gato bumaze kongerekana agaca ashaka gufata umugore n'umuntu atagira igiciro ugasanga utwiwe umenga yotwigumiza ko abandi nabo ugasanga umugore arakora akorera amafaranga menshi agaca ashaka gusuzugura umugabo kubera ko umugabo ubwo buryo umugore akorera umugabo asabwa akorera agaca ashaka kunyegeza muri uko kunyegezanya rero niko kudashyira hamwe nabyo birimo mu bisambura ingo
ariko turazi kenshi si iminsi yose ariko kenshi muri Afurika uko kudashyira hamwe usanga kuva ku mugabo kuko kenshi nibo baba bafite amafaranga aho rero twavuga ko ari ikosa ry'abagabo byo kutazana uburyo bwabo ngo babuganire n'abakenyezi babo uvyumva gute
nibyo uruhande nabivuze nabihereye koko hanini hatangura abagabo mugabo n'abagore ubu bararonse ubuzi bwiza n'abagore ubu n'abadandaji kubera ayo mafaranga nabo baronse nabo barimwo naho batanganya igitigiri n'abagabo nabo barimwo mu bazana izo ngorane iyo umwe akorera menshi uwundi agakorera make iyo umwe yinjiza menshi uwundi akinjiza make ubu bose barafite icyo kibazo mu ngo harimwo uburyo kuri umwe buruta ubw'uwundi
kuri icyo nyine none impanuro butanga ni izihe ku bijyanye cyane cyane ku bari mu gisagara amakonte boyajira gute umwe yogira konte yiwe akazana mu kigega rusange cyanke bose bozana amafaranga yabo mu kigega rusange kuva aho bayahembewe bakayashyira hamwe cyanke ubibona bo bigenza gute
icyo kintu kirimo inzira zibiri kuko hariho aboshyira hamwe bakabikorera hamwe mugabo n'abandi bashobora gushyira hamwe ugasanga ubwo butunzi umugabo arabushanjaje kuko kenshi mukunda gusanzaza abagabo ugasanga umugabo arashanjaje ubwo butunzi kandi umugore bashize hamwe turazi benshi bagiye bakira hamwe munyuma umugore akavamwo akaja mu byiwe akihoza umugabo asanzaza ibyiwe ukwiwe jewe rero impanuro ntanga kubashize urukundo hamwe boshira hamwe bakabirabira hamwe bikitwa gwabo byose niho bidatuma umwaduga ngundi amanuke hanyuma bariya nabo bashira hamwe ugasanga umwe arabisanzaje nibaza ko babitandukanije biriya bidasanzazwa biragaruka bigafasha umuryango.
Izinuro none ko twumva zihambaye cyane ku bantu baba bagira bubake cyangwa abageni bashasha eske ziratangwa haba mu mashengero mu madina atandukanye canke ku mu bundi buryo butandukanye kugira ngo abantu bamenye ibintu nk'ivyo mbere yuko baja mu kubaka canke hariho uburyo izo mpanuro zitangwa ku bagira bubake mu byo wabonye mu Burundi
mu byo nabonye na jara zima yongira nubake barazitangana cyane cyane abajya kuzihabwa mu madini no hanura cyane cyane no hanura umukobwa kurusha n'umuhungu kuko umukobwa iyo arongowe azanye kwa rukundo yakunda umugabo amaze kuza ruzanye akemera kabuza mu rugo rwiwe umugabo aguma mukunda ku buryo urwo rukundo rw'umugabo rutamuhera ko ngo rumuveko bica bituma baguma bashyira hamwe baguma bashyira hamwe umugabo naho yoba amera nk'usanzaza aratinya kubera abakunda umugore kandi umugore abafite urukundo kuri we icyo manura abakobwa rero nuko arongowe yoshishikara gukunda umugabo wiwe akongera akamwubaha icyo gituma urugo rwiwe ruzigamwa kurusha nasanze kenshi ingo zononwa n'abagore kuko iyo atanguye guhindura ingeso kuvugira hejuru cyangwa kutubaha umugabo umugabo nawe urukundo rwe rugenda ruhera munyuma ugasanga rwarahererengeteye.
Akandi kabazo kanyuma mbere yuko tuja ku murongo wa telefone kuko hariho n'abandi batangiye guhamagara uko uvuze ati gukunda umugabo ku kuntu wahora umukunda mucubaka woduha nk'akarorero k'ukuntu umukobwa bakunda umugabo ugasanga nyuma yaho birahindutse abakora iki cyiza mu ntango usanga yarataye nyuma yaho
mu ntango umuhungu avuze usanga umukobwa amwumviriza kuko aramukunda yaramushyize ku rukundo amubujije ikintu ntagikora aragiheba amusabye icyo akora aragikora mu rukundo no mu kumwubaha kuko abarindiriye kurongorwa ni rya jambo navuga iyo arongowe arabiheba usanga yavuze ati nararongowe harya nari ko ndamurondera none ko yantwaye byaraheze nicyo gituma navuze nti nagerageze agume hahandi naveyo kandi arabibona n'imyaka yiwe yose ingene bigenda bikomera mukunda bose kubera imyifato y'umugore umugabo akunda umugore kubera imyifato y'umugore.
Urakoze cyane gusa ariko mbere yuko nje ku murongo reka nsubire nkubaza kandi kabazo kerekeye abarundi bo hano muri Amerika umaze igihe kitari gito kumburo tubwira umaze igihe kingana iki hano muri Amerika abarundi baho bo wababonye gute bubatse gute ingorane bo bahura nazo zituma basenyura ingo zabo ni nkizi muri make.
Murakoze cyane tewe ubu nitwa Costa nugira hamari imyaka 10 kandi naravuganye n'abarundi kazi naravuganye n'abarundi ku barundi kazi je ndikomera ku barundi kazi abagore barambabarira niyo nigishije bambaza ngo wapfuye iki n'abagore je ndababwira nti kuko iyo umugore ahagaze neza ibintu byose mu rugo bihagarara neza kenshi bikunda kononekara iyo umugore atirigaye rero abagore bo muri Amerika ikintu nabonye si Amerika gusa ndavugana nabo muri Canada ndavugana na Europe ndavugana no muri Australia bo bose turavugana ikibazo nabonanye abagore baje mu bihugu by'abazungu ni kibazo cyo gukora bagahembwa bakabona ko ayo mahera bayafise kandi bashobora kuyakoresha ibyo mu rugo cyane ntibabikore bivanye n'amategeko y'ibihugu barimo byashyize hejuru abagore bigatuma abagore bibagirwa umuco n'akaranga byacu by'ikirundi by'iyo twaje tuva bagaca bataka ko aribo bovuga cyane kurusha abagabo abagabo nabo bagaca bagira ikibazo bageze muri iki gihugu nibamenye kwa mategeko yahindutse akaguma ari mu kirere ari kuri amajwi iwe yo gutegeka ari kumbure kuri bya bitutsi kubatukana cyane agasuzuguro kakagwira kakabakeshi kandi yabonye ko umugore yamaze guhinduka bigaca bituma rero urugo rwabo ruhindurwa n'abanyama kenshi na manyama basambura umwe asigaye ahembwa kera niya yakorera undi nawe yahageze kumbure yageze muri ba bagore urabona abagore bo hanze na maheru bahonga nibo baguhonga yabageze n'atuyunzonguta nirongorera uwundi mu mutwe nibyo biri ko biraza ejo iyo batandukanye bigatuma bagira ikibazo kingene barera abana hagati hazigorane rero mugabo ubwa mbere umwe aba yishimye ngo ndahembwa undi nawe ati naho yogenda nacomba ugaca usanga rero urugo rwononywe n'amanyama bitangurira mu manyama
ndumva ko rero mu Burundi n'abandi Barundi bari mu mahanga icyo basana basangiye ariko sa ni ryo kuba uburyo bwarinjiye bwinshi mu rugo bikabagora kuyajera bikagora yuko bashira hamwe kubijyanye n'uburyo
cyane gose
ehikoreka tuje ku mirongo ya telefone abanywanyi bijwi rya Amerika barafuse ibazo n'ivyumviro mpereye kuri Jado uraho neza Jado
namahoro
Jado duhamagaye uri he
Oh, ni mjogo chiburu hundi mwanara ya Kirundo mwiliko mwine nega hanyu kama kidefani
kibazo ni chiyonvi
inajia maneshi ime chane uwa mkenye zikabisa hariki na buzenu mba kuwa damu mba kabisa ni chiza chane kuwera kago abashe gushimi chila kuwa karumu damu nga ashe kuwa chingiri kibaba amarelo chazo ikinalise chango se gitekerezo nubituma abadamu bese basuzugura abagabo je nko mundebeye aho merereye hariho rimwe na rimwe kuba abona ko yize amashure kumbure afite nivo nininya gusuma umugabo wiwe akisanga rero bicyo agiye ku mugabo asumbya nivo hamwe akisanga aramusuzuguye ndashimiye bo mu gihe bariho no mu marigara kumbure mu kazi bakarundaka ugasanga arikana suzugura ya nivo wa muntu afise abantu basemeneze nivo kandi ari umugabo wiwe usanga biko biratume iki umugabo wiwe atamuba ugasara abadamu bamwe bamusanga bagenda ugasanga akagabugisha umugabo we mu izina kamu ari mu bantu tiwe kanaka igeze kuboneka yuko agira iki yuko atari kubaha umugabo iki nasaba rero uwo mutumirwa n'igiciro hanura nk'abantu bavuga babajene bariko bayitegura kurushinga ikintu yo hari ya kugira ngo niba bo bahagere uwo mutego niba davagwa mu mutego wo kugira basigwana kandi kiri nacyo no hanura nuko n'abagabo nabo nyene hari aho gushaka nabo bitaho gasara basigwa abagore babo kandi bose bakwiye kugira iki bakwiye kungana ariko iragiye na mazisha nyuma nacyo hariho ibintu bakunda kugira mu Rwanda bavango ni kivo byo kugira yuko bose bangana abagore n'abagabo mbese ibyo bintu ubwo hamwe na hamwe mu gihe Burundi ho byo nk'ubu bitse nabo bikahaza usanga bongereje bateyintege bagore kugira bazasuzugura abagabo murakoze cyane
Jado ufite ibibazo n'ibyumviro byiza cyane urakoze cyane kandi ni byinshi reka tugerageze kubicagagura kugira ngo umutumire wacu atwishyure ibibazo bihambaye madame niyo nkuru yatangiye ku kibazo gihambaye cyane abagabo bakunze kuvuga yuko banka cyane gusuzugurwa nk'abamwebwe muri mu madini mwasanze ari kubera ijambo ry'Imana rivuga yuko umugabo akwiye kubahwa cyane mwasanze n'abatari mu madini nabo nyene abagabo nabo nyene baragisaba cyane yuko bubahwa cyane ni mu bantu b'amadini gusa cyane n'abantu batari abanyamadini icyo kintu baragihagarara ko cyane
murakoze cyane ubundi urugo n'ibyo mu idini turabyigishwa muri bibiliya biruzuye mugabo urugo hose nicyo kimwe boba abazi imana canke abatarayitahura kuko muri bibiliya abanyefeso gatanu ku murongo wa 25 haravuga ngo abagabo bakunde abagore babo nkuko Kristo yakunze ishengero akongera akagikura umanutse kandi ukagenda mu migani nyene ukagenda mu migani ugasoma imigani 31 ku mirongo wa 29 haravuga umugore mwiza ingene ashemagizwa n'umugabo wiwe kuko yabaye umugore mwiza uciye ugenda imigani 25 kuri 24 haravuga umugore w'ingare ingene umugabo batabana nawe iyo ni bibiliya rero navuga nti umugore ategerezwa kuba umugabo kubera urugo rwiwe umugore umugabo nawe agakunda umugore wiwe kugira ngo umugore yumve nawe yishimiye urugo n'ukuri umugabo adakunda umugore ubwo rugo ntabwo yishimiye kandi niho ubugare cyane ingeso mbi zizira kubera ko umugabo atamukunda namukunda muri waharura ngo ntankunda iyo amukunda rero umugore arishima arishima nawe umugore nawe umugabo akosa usanga abihishyarisha arabifukafuka icyo kwitwa nacyo k'umugore ashobora kujya hejuru nibyo ibihugu birabikora nka muri Amerika umugore ari hejuru y'umugabo mugabo twebwe turazi iyo twavuye turazi iyo twazananye ntidushobora guta umuco naho Leta ibivuga mu ngo zacu hahagaze neza ababita n'abatagira uwo murongo w'Imana nizo ngo zigo uno munsi
turumva ko sino muri bibiliya turumva nabo tuhora tuvugana kenshi mu mayandi madini y'abayisilamu n'abandi barakunze kuvuga iryo jambo rivuga yuko umugabo akwiye kubaha yavuze jado ko kijanye n'abagabo n'abagore kubungane bwabo aravuga ati mu bindi bihugu yatanze akarero mu Rwanda n'ahandi bitsina bibiri hariyo benshi bavyumva kwinshi kuri mwebwe muhanura abantu kubijanye n'ingo mubabwira iki iyo bafise ivyo bibazo bijanye n'ukungana
reka mvuge kuri twebwe abarundi twama tubigisha ko uko twokurikiza ibihugu biriko biravuga uko birivuga kose twebwe turabarundi dutegerezwa guca ku muco w'ikirundi umuco w'ikirundi umugabo ni serugo arubahwa mu rugo rwiwe umugore nawe atunganya ibyo mu rugo anezerewe kukabona urukundo rw'umugabo kuri we hanze nuko bivugwa mugabo mu nzu tugenda nk'abana b'Imana
murakoze cyane radio y'u Amerika reka duhe akaryo abandi ku murongo wa telefone turafise Gaspar uraho neza
oui ndakumva cyane
Gaspar urakoze kwihangana duga ku ijambo
ke mashimiro mutumirwa mwatumiye muri studio ariko nawe navuga nti yenda bage babasha kujya bagira inama nk'abo badamu hari igihe usanga nibura abadamu mu ngo batumvikana n'abagabo babo ugasanga bamwe ibintu burya byo guhangana kandi burya ntabwo bari byiza numba rero nk'igitekerezo natanga kuri iyo nsanganyamatsiko mwarimu aho muravuga kuki cya mbere kubaka urugo bisaba kwihangana hakabamo kubana kwizerana icyo kintu ni cyo kintu cy'ingenzi burya ahantu hari ibyo ngibyo habayemo ubwumvikane kubana no kwizerana nta cyatuma abantu badashyira hamwe icyo gitekerezo nashaka gutanga kuri iyo nsanganyamatsiko
urakoze cyane rwose Gaspar
ego
reka twakire uwundi munywanyi w'ijwi rya Amerika ndumva yitwa Kangulu nizere ko nta gihono ni izina ryawe Kangulu ku murongo turi kumwe
turi kumwe ndabumva
amahoro neza duzijwi
ndabumva wasuje n'umutima
ndabumva duzijwi ahama
ndi mu Rwanda
Ndiwe
ntago na vuga byinshi kuri ibyo byinshi aho yanabivuze yanabivuze yabisobanuye ahubwo ngenda ndabitekereza mvuze kubona kenshi na kenshi mu ngo ziba zahubatse cyane cyane tunyanduye ku madini ndiwe ndubatse mfite n'abana babiri
Kangolo tubabarire urantunga kugukiramo tubabarire uduzijwe kuko ndumva iki kibazo cyawe gihambaye uduzijwe tukumve neza
nakumbuye
neza uduzijwe uvugire neza ku telefone ijwi risohoke telefoni yiwe iracitse ariko ku murongo wa telefone turaza kugerageza kumugarura ndabwiye mu buhinga bw'ivyuma ko tuza kugerageza kumugarura murakoze cyane radio ijwi rya Amerika turi kumwe n'umutumire Madame Alphonsine Niyonkuru akaba ari umuhanuzi mu Burundi baba hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bijanye n'ingo n'imiryango no mu Burundi arahakorera arafasha abarundi bari hirya no hino ku isi akenshi mu bijanye no kubafasha mu ngo zabo niyo mpamvu twamutumira umunsi cyo turaganira ku bibazo kumbure no ku mpanuro ashobora guha abubatse abashasha abageni n'abasanzwe bubatse Madame Niyonkuru kare wavuze ku makosa mwamwe akogwa n'abageni bashasha ku basanzwe bubatse kiringo kirekire navyo nyine wabivuze ko gato kuko bamenyerana izindi ayandi makosa bakorana nk'ayahe abasanzwe bubatse ikiringo kirekire
ikiringo kirekire abasanzwe bubakanye amakosa menshi bakora ni cyacu ndi navuga ni umugore aragenda akamenya ati narabyaye abana barakuze uriya nahatohaba nuhaba ndabona nkomeye kose umugabo nawe agaca avuga ati umugore yarasiraje cyewe nkeneye ukiri muto uko nkenere ukiri muto acaza akabomboranya ibiri mu nzu byose icambere akihindura imboregwa ugasanga atanzuye kuremera aho yari kubaka ngo arera abana akaba ntiyakakarira kandi abana bariko baramuraba kumbure mbere yarameze neza mugabo atangiye kubona ko umugore wiwe ashaje umugore nawe akavuga ati no uyu mugabo ni mubi ugacutsanga no mu rugo rwabo nagusaba ni mbabazi zikirimo cyaraheze ubundi mbabazi nizo zubaka ko nagakoze mbabarira nawe ati ko nanje nagakoze n'ukuri ndabyemeye mbabarira wundi ati ndakubabariye bigatuma baba muri ayo mahoro yabo mugabo kubera ko bakuze uyashaka abakiri bato uyu nawe kumbure yamaze kubona ati kuyu yanyase reka nanje nje kurondera imisore urugo rwabo rugaca rutambuka bageze aho barera abana kandi babona ko abana bariko barakura kenshi baraharurukana sinzi neza no bivuga urukundo rurahera ugasanga atambwiye kubona ko ari mubi niyarazi ko umutwe ari ukuremye amaso ntaraba neza amenyo niwora atwenze sinzi kubera iki baraharurukanye urukundo rwaraheze kera kubera iki nuko bibereyeho cyaraheze ibyabo umenga umugore n'umugabo
urakoze cyane rwose turaza kugaruka kumbure ku co umugabo cyangwa umugore yokora iyo batanguye kumva baharurukanye kugira ngo bongere bazane umuriro mu rugo rwabo ariko reka mbanze impaka ryo Jean Marie ku murongo wa telefone uriyo neza Jean Marie
mwiriwe ndagize mwiriwe ni ndamukije mutumire
arakumva
murakoze turabaramukije
yego
Jean Marie uhamagaye uri he
yego jema magandi ndi ikiremba mu ntara ya Ngozi mudusagara cyo kumasanganza hihera kabiri mu ntara ya Ngozi yego no ndamukirije umutumire
yego
jewe naje ndubatse umudamu n'abana batatu uzi imyaka 10 n'ubatse yego ariko no umutumire agiye kuvuga nanje ndamushigikiye ko mukiri bashasha harabamo guhararana mugabo kandi shona kwita guhararukana mugabo se nabyita guhararukana kubera hamaze kwinjiramo n'abana n'iki usanga umwe atakira nk'umwanya wo kwishaho wundi ego nkuko numvise mu nshikemo hagati nkiva ku kazi mugabo numvise yuko uwo mutumire yaba ari umukristo cyangwa umukristo ego nawe ndafite ahantu hafashije cyane muri Petero wa mbere kigabane cya gatatu harerekana neza ingene umugabo n'umugore bogerageza kubahana bakubakana na cyane cyane abagabo muri rusange uko turemye harimo ico nokwita abagabo barakunda icubahiro cyane navuga nti turakunda icubahiro cyane kandi turakunda ibintu binyaruka mugabo abadamu nawe afite ingabire yo kwengenga cyane yego navuga nti nukuzuzanya umugabo ni umugabo kuko afite umugore n'umugore kandi umugore kuko afite umugabo rero navuga nti mu biko birabo mu mpinduka zo mu isi harimo ico nokwita akarenganyo kakorekwa cyane cyane abigeme n'abakobwa hanyuma ugasanga umugabo wamushyize hejuru cyane bakamereka ariko umenga niba ari hejuru ya byose ashoboye byose bigatuma umenga umugore we yamufata ko ari nk'umuja wiwe cyane umukozi cyane umusikarabe aho kumufata yuko ari umuntu ahari kugira ngo amufashe nawe amwuzuze ahabura navuga ko ari kuzuzanya umugabo ntashaka kuba umuntu akwiye adafite umugore kandi n'umugore kandi ntiyaba ukwiye atagira umugabo rero muri make navuga nti harimo kubahana no kuzuzanya ego tukatahura nayo ko tutaremwe kumwe nimba jewe no bashize hejuru umwe akamenye na camano agashira hasi ubundi haba no ku mugabo bikaba konyene ko jewe navuga nti nabi ko te kwicirwa gatoya mu byigwa nakurikiranye je ndo mwigisha mugabo mu byigwa nakurikiranye ndiko ndangiza ibyigwa byiwanje muri kaminuza harimwo uruhara rw'umukenyezi mugabo nabyize mu bijyanye n'ibitabo by'abanditse ariko maze gusoma cyane narabonye yuko umukenyezi ari kirumara cyane ari umuntu ahambaye rwose umugabo nawe w'umuntu akomeye gute akagira ari n'amabanga ahanitse hari abafaransa arakivuga cyane yuko umugabo w'igihanganye ategereza ko afite umukenyezi ku ruhande amufasha burya nta mugabo wava ngo arashoboye ibintu bikomeye mu isi atari afite umugabo umukenyezi ari iruhande yiwe amuba hafi ego muri make yo ntarambiriye kuzuzanya hagati y'umugabo n'umugore ikintu gikomeye cyane ntagire wumva yuko ari we ashoboye cyane umugabo muri rusange kabisa abo umugabo yize cyane wutize abagabo turakunda icubahiro muri rusange turakunda icubahiro kandi n'umukenyezi abo wize cyane atize nawe arakunda yuko abona umuntu ashima amushima kandi akamukunda muri rusange rero ibyo rero ngombye gushyikiriza uwamutumire abandanye kabisa adukebura kuko ikintu twita iterambere kiratwica ingo n'imiryango umwe guma avuga ngo ariko ariruka mugashika mwese abantu ugasanga umenga basigariwe baherewe umuyaya cyane umukozi nagire umwe wese mu kanya rose afata akanya gakwiye kabisa yiteho uwundi kijya gihe twita cya fiyansa yaje kureshanya umuntu bafata akanya gatoya gashoboka bashaka kuronka mu buzima baganira ukwabo atabana barimo atana abakozi barimo murakoze
Jean Marie utarava ku murongo wa telefone reka nkubaze kumbura utubazo tubiri kuko wavuze ibintu byinshi bihambaye nifuza ko kumbure uwo kongera ku tuntu kimwe muri ibyo wavuze uheje kuvuga ni ikintu cyo kuzuzanya ko gihambaye uwo duha akarorero ka bimwe mu byo kumbure wowe uhora ukora cyangwa ibyo wabonye abandi bakora kugira ngo buzuze umukenyezi wabo
akarorero ndatanga akarorero kamwe ubona uhuje n'umukozi wa leta n'umudamu wanje n'umukozi wa leta sishobora kubona nk'umudamu ari mu gikoni ngo jye ngo nuko ndumugabo ngo bintere isoni koza isahani cyangwa utora umuceri ariko arakora ibindi aka n'akantu gatoye ntanze cyangwa ariko aramesura ngo afate amesura impuzu z'abana mese na gwanjye nayo yicara iruhande yewe ndamurorere gusa ndamutera inkoni kumushyigikira nkavuga ati ndatoye iyi nayo ndayimesuye cyangwa tujyanye nk'akanya gatoye ukajya nko mu ndimiro ngo sange rero ariko arakora wenyine ifoko nanjye mba ndamuri hafi tugashyigikirana simbone yuko umenga umugore ni umukozi wo kunezereza umugabo gusa nimba umugore ari mu gikoni nanjye ndabe nti nimba akomeza hadasa neza ndahagire ntibituba ngabanuka icubahiro ngo singumba ndi umugabo
mugabo abandi bagacha bavuga bati ngo uragabwa n'umugore umugore yaguhaye imiti cyane umugabo yataka cyane umugabo yitahira hakiri kare cyabango tayire imwe n'inkoko kugira ngo urumva n'umugabo ateba kukabare kubera atinya kumugore wiwe amwamiza ko ibaza akaba yahunze umugore akamuhungira mu kabare agatabwirwa asangiye yajyane umugore nibyize yuko umugore ibyateguye mu bifunguri hamwe nimba uvuga uti turakeneye guhindura icyo dufungura ukivuge muri kumwe udashika usanga yasiziriye umubwira ngo nyugurire umengana umuzamu wuguru
urakomeye cyane Jean Marie ndumva wowe ko uzokubaka bigakomera ikindi kintu wavuze gihambaye wavuze uti aha urubatse umaze imyaka 10 ufite abana batatu birumvikana yuko umwanya mufite ni muke murakora mwese murinjiza akantu none ubona turakumva akantu none cyangwa utuntu ubona mwogerageza gukora kugira ngo umwanya wanyu mwebwe babiri muronke wo kuganira wo kwicara ukongera gukundana no kumenyana bimwe mu muturero wo bufise ni nk'ubutuhe cyane cyane ku bantu usanga uburyo bugoye muri iki gihe hari ubukene bwinshi umunyokori iki kugira ngo
muronke byana mvuga nka karora ari ibintu bishika mugo bibaga ego biradushikira twese nka karora abona ho ku munsi wa mungu benshi nk'abakristo barajya mu misa ugasanga umugabo yicaye kwiwe umugore yicaye kwiwe ntibajanye gusenga cyane bavuyeyo mugaca ataho kwiwe uburya niyo mwicaranye gatoye hari igihe bigaruka mu bwonko kibuka wa munsi mwicarana wa munsi wa mbere muhana indagano urumva yuko usanga akantu gahimbaye cyane hanyuma iyo mwarasa akanya naho atari mu minsi y'akazi nk'abasubuzi bakora murose nk'akanya arabyo usanga umugabo agenda muri siporo wenyine gasiga umukenyezi muhira umukenyezi akemva ngo siporo ni iy'abagabo mugabo no mwatambukana byonyine mugatemberana gusa birumva yuko murose akanya mwavuye muhira muri mwenyine muri babiri murumva yo kumwe amashaka kuvugana twe wanyu mwisanzuye neza
jo urakoze cyane gose
yego
ugira ibihe byiza tubandanye ku murongo wa telefone twakire John twaduse Jean Marie ubu ni John John urakoze cyane kwihangana tuga kwijambo
sawa murakoze nta kibazo amakuru yanyu
yego ni meza cyane
yeye yes, ndabahaye mwiriwe cyane kindi ko ari maramote be n'umutumire
twebwe ni maramote
nahatswe ni mwiriwe Jennifer John nkuko bayifute ndabashimiye cyane kuri ico kiganiro n'umutumire ndamushimiye cyane kuyumvira kuza kuri radio kugira ngo tufashanye ni kiganiro gikomeye cyane ndabashimiye hanyuma jewe ndafite akabazo kamwe ngomba no gukebura abashikacu ku ruhande rw'abigeme cyangwa abamama ariko si uko n'abagabo nabo nyine turabera twese dufite amakosa mugabo hari ikintu kenshi nkunze kubona kuri bashikacu iyo umwigeme ashaka umugabo hariho ukuntu kenshi usanga ari umunyesuku ngomba nze ku kintu cy'isuku ugasanga afite isuku rirenze cyane usize ko na bimwe mama yatubwira yuko usanga kubaha kubera azi yuko ariko arashaka kujya muntu ariko yamara gushika mu rugo byose bikaca bihagarara yaba isuku yaba kwa kubaha nk'uko yabivuze nyine ati nararushitse mu nta amaze kuronka abana ho urumva ko ari ibindi bintu especially nk'abamama b'iwacu mu Kirundi muri bihugu byose bya sinzeye byabera za Amerika n'ahandi za Europe n'ahandi za Australia bo birumvikana bakunda gupfa amafaranga twama twabibonye kenshi cyane ariko hari iwacu ku gatumba isuku umuntu w'umwigeme arakunda isuku cyane cyane akiri umwigeme ariko yamara gushika mu rugo byose bitacayifa rero kuri twebwe abagabo ndabivuze ku ruhande rw'abagabo kuko nza amabanga yacu turahana n'umuntu atagira isuku niho kenshi usanga rero nk'umuntu w'umugabo cyangwa umuntu w'umugabo beja akatangira kubona abandi bafite isuku gusumba wa wundi icyo kintu kironona ingo mu bintu abantu batazi ariko nka twebwe abagabo kiratubabaza ku mutima gusanga umumama ari mu rugo yifashe uko ashatse amaze kuronka umwana wo urumba yuko ari ibindi bintu cyo kintu kabisa no nsaba aba abige ariko batwumviriza ba amaze kubaka canke abakene kujya kubaka yuko bogerageza kujya kuntu abari mu gihe ashaka umugabo canke kujya kuntu abari mu gihe ashaka umugore agerageze abandanye uko nyene ego biragoye ugasanga gasabuni karagoye ariko namazi nayo nyene washaka kwisukura ukasa neza vema icyo kintu cyakunda gusanga n'icyo kintu nagomba kufasha
ndanira
umubyeyi nsinzi uko aduhanura nawe kuri ico
ego John ndamuha nabonye na kandi kanya nabonye na duhanure kuri ico kintu yongere ku kingire kambanje ndakubaza akabazo wavuze iki kuko tugomba cyane cyane kubari mu gihugu hagati
yego
turazi neza yuko abakenyezi birirwa gukubita isuka yava gukubita isuka akaja kurondera inyuma mu gikoni yaheza afise umwana ku mugongo aronkeje ngiyo sambirirageze saa 3 arageze kuja kuryama ikenshi none ntibiva kuko kuntu abagiriwe yakoze yiriwe arakora aronderera umuryango kuri wowe nibyo bari kimwe mu kibazo
urakoze cyane kuri cyo kibazo in fact ndakibagiye byari bazo bibiri sindagufire mu ijambo ariko uranyibukije gose hariho mwene wacu agiye kuvuga yuko ari umukozi wa leta tena hanze n'umudame turakora hari ikintu rero abantu tubibagira cyane mu ngo jewe nitafite ko karorero tuvuye ku kazi ndatahura rwose ku stress turushe kuko uko narushe cyako ni wenda akora dukora n'amasaha hamwe na uko yiriwe arakora je nkoresha amaraso nakoresha amaraso je vema sukwirarira ngombye gufasha bene wacu iyo nshitse mu rugo aca nabimbiye je ndabona nti umuntu yarushe nkajya mu gikoni nkategura biriye nkamubwira ati ngo tufungure byahiye nuko iyo mubigendeje uko o mukuru urugo rurarama ariko umaze kubona ati jewe ndi umugabo tuvuye kuri matwesi umugabo umugore nashikire mu gikoni nashikire kubana yote ateke agire nte atari mufungure wewe wireramye wasize kuguru kukundi bijya bintu biratuma n'umubamba n'ibyo tuko turavuga bitanashoboka kubera abarushe arananiye ariko iyo mu bigenze je ndabona yuko ufite amahoro mu rugo vrema kubera icyo kintu nawe nyine aravuga ati hamwe no kubura no rundi mugameze nkawe gute kuko ndumva yuko nawe ari umuntu kujya ruha kujya ari umuntu nanjye ndi umuntu rero ntegerezwa byose gufashanywa yego ashobora kuvuga ati mwebwe ko muri muntu bya buraya ibintu biroroshe biragize nte ariko umuntu n'umuntu hari hose waba uvuye kurima mukaza mwese mugashika mu rugo raba udukenewe nimba ari mu gikoni ariko ararondera utwajya nawe raba ko utwombo dusukuye mufashe nimba utwombo turasukuye gerageza ibintu nk'ibyo abana abana nimba hari ikintu bakeneye mu gihe umumama ariko arakora ibi cyangwa umufashe ibi ni ukuri ibyo byodufasha cyane cyane jewe ndafite amahoro mu rugo kubera icyo n'abantu baravuga ati mwebwe firima sinzi bakunda kuvuga ngo tumeze nk'iswa iswa nizo usanga rugo rurimo rundi ruri inyuma badufite amakarorero ariko bimpa amahoro ndabona n'umudame nawe nyine avuga ati hamwe ndakubuze sinzigene byogenda ubundi mugabo nosanga ameze nkawe rero icyo nicyo nagomba kugufasha bene wacu vrema bari mu ngo n'abakeye guca mu ngo kumenya yuko ntumuzanye ngo azabe umukozi umuzanye kugira ngo mufasha kanatsinda nini mufasha nibyo zina nitwa n'umufasha rero reka gufashe mufashe kanywe ntucuge umutererana ntubone ko we umengo afite amaraso ari original ataruha kumita wewe menya yuko byo mu rugo ari gufashanywa
yego
urikoze uko urugo ruzotera imbere
urakoze cyane gospe John arahaye impanuro abagabo arahaye impanuro n'abagore abagore avuga ati isuku urakoze cyane John tugarutse ku mutumire wacu madame Alphonsine niyo nkuru kuvyo kumvure John na Jamari bavuze byinshi ariko agira icyo wongeye ko n'impanuro kumvure wakongera ko
murakoze cyane impanuro nongera ko ni rwa rukundo kuko iyo hari urukundo umugore ntabwo mukinagizwa uramwubaha ukamwubahiriza akakozura akabona ko arushe Nga karorero jena pia ya wana chumi, sinzi kuhenda hendu ngana. Ungana likuwa rariga ndiko ndafungura, yara eva, agateru urango wewe bandu fungure. Ungana lise mijoro haji ungana wara, yara munyaka ngo mungana wanje. Mugaba bandi bagabo, achabuta ngo msoka ni hanze, njene ye kujama, akuni durunga, ukamenga sigwiwe. Nikuveriki, harinaga haze, narukundo rurimu, muko abobene data bafuze, ari urukundo urabona ko arushe umugabo arinjira ukibuka ko avuye ku kazi uti n'ukuri uyu muntu yarushe umugore arashika ati ararushe washika muzira ararushe ugasanga ibyo bikogwa mubikoreye hamwe mubifashanyirije hamwe kujya gene babisobanuye dusaba urukundo nibagira urukundo uzomubona ko ari mwiza kandi ntiyaruhuzobibona
urakoze cyane rwose madame Niyonkuru kubo twumvise cyane cyane Jean Marie na John twumvise umengo impanuro zabo bazikura mu rusengero turumva umengo n'abantu basenga banatugiye n'amajambo ya Bibiliya basomye akabafasha none nkukumbure kubatari abakristo kubadasenga kubadatahura ibintu by'Imana impanuro kumbure nkizo zo muri Bibiliya ntibazironka bofashwa gute bobo bahanura gute kugira ngo ingo zabo ntizisenyuke kuri kutaronka impanuro nuko twatangiye tubivuga wasanze benshi bakora amakosa kubera kutamenya
murakoze cyane jewe kuri experience site n'abantu tumaze kuvugana nasanze abantu bose iyo haje ikibazo cyo mu rugo arasenga Imana yiwe akayambaza akayigira ati raba mana uko yizi akayisaba bero je nabwira abo bantu kumbure badafite amahigwe cyane yo kuzingurura Bibiliya ngo basome baronke umurongo ushobora kubafasha no kubirura mu mutima kuko imitima irushe no basaba ikintu cyo kwihangana bakongera bagakundana na cyane cyane umugore je nguma ngaruka ku mugore kuko ndi umugore ndazi ukwitonda ukubaha umugabo ukumwumviriza ugukora icyo yifuza aho byangejeje kuko sinigeze ntakaza urukundo rw'umugabo wanje kuri jewe unabimenye niwemera ko nabyaye cumi kubera iki naramwubaha namwumviriza namukorera icyo yifuza ambugije ngo hajya nujeyo sinjayo kuko mu rugo ntituja muri Bibiliya nabyo kuvuga ngo uri umusenzi nabyo kuvuga ngo uri umuvugabutumwa urugo ruratandukanye cyane na Bibiliya nuko tumenya icyadutwaye mu rugo nimba twishimaniye tukagenda kubana kugira tuze twubake ubuzima bwose nuko je w'umugore nuba umugabo nkamwumviriza nkongera ngakora icyansaza umugabo nawe akankunda kanterera hejuru urazi nyene biryoshe umugabo ariko araguterera hejuru akanabivuga no mu bantu abarundi umugore araba mwiza akabiceceka ngo yobivuga yo kwishima akabivuga hanze ariko umugabo mwiza abivuga umugore yumva icyo bahanuba kwanza abagabo nibaze barashibira abagore babo no mu ikoraniro ry'abana sifite umugore mwiza sifite umugore ankunda sifite umugore anyubaha kugira na bariya bahinduke rero umugore niyubahe niyumvirize umugabo umugabo nawe mukunde muterere hejuru dukunda icyubahiro natwe naho bakunda icyubahiro iyo aguterere hejuru uravuga uti hey, aranyeretse ko ankunda hey, na nakarabimenye umugore yirirwa n'umunezero
wakoze cyane rwose reka twakire uwundi munywanyi w'ijwi rya Amerika Huruma ku murongo wa telefone uraho neza halo Huruma turi kumwe
yese na mahoro
uhamagaye urihe
turi kumwe cyane mahoro ne
yes uduhamagaye urihe gahuruma
ndahamagaye ndi mu gihugu cya Malawi neza na neza mu gihugu mukuru w'irondo ibyo biganiro ni byiza cyane na nabisomye ku kinyamakuru mwashyize ku mugaragaro ariko cyane cyane usanga kenshi burya ingorane kenshi biri abantu barondera mu rugo ariko ingorane zishyika mu ngo abenshi bazifatira hejuru ntabwo bazifatira mu mushinge wazo rero jyewe ndi musore ntabwo ndubaka ariko nabonye ko badutumiyemo n'abana bimirije kurushinga ariko nsanga ingo nyinshi cyane cyane nimba ari nko ku bagore cyangwa abasore ingorane zitandurira cyane kuzibonera mu ngo zacu cyane mu babyeyi aho turiregwa bivanye nuko nimbe mukobwa atarezwe iwabo ntabwo ashobora kuja kubaha umugabo kandi ubonaho byinshi abantu benshi byinshi nimba ari usangije twisunga mu kubaka ingo zacu turaba ku bakobwa usanga turaba inzobe uburebure n'ibindi byinshi atari byo byari bikenewe kurabwa mu bakera badutanguriye sibyo baraba sibyo bisunga ubwo rero dusanga abakobwa nabo muri iki gihe bisunga bajya kubaka bisunze mbega umusore afite ibiki arafise amafaranga arafise ibinini ubwo rero iyo bagiye kubaka bagasanga byinshi nibyo bibaza ko bizobagirira amahirwe ntabwo ari byo bibagiriye amahirwe baca basanga ari ikibazo kubera ko ntabwo bagiye kubaka mu rukundo
rero
ugasanga ntabwo ari urukundo rudashoboka
yego urakoze cyane huruma Madame Alphonsine ikibazo gihambaye cya huruma ni uko kumbure benshi bashobora kuba baravuye mu ngo zitari zihagaze neza ugasanga bazanye ivyo bibazo mu ngo nshasha cyane cyane nk'uko yabivuze iyo baravye batije nshaka umuntu wasa gutya afise amafaranga gutya na gutya ugasanga baninjiye mu rugo bazanywe n'ikindi kitari urukundo nk'uko yabivuze uwo tubwira gato mu bijyanye n'uko kuva mu ngo ziba zari zitahagaze neza ugasanga kibaye ikibazo ubahanura icyo abo bantu cyane cyane iyo hageze mu byo bafise ibibazo ugasanga nicyo kibazo cyari gihari kuva na kera bokora iki
murakoze cyane avuze amajambo akomeye nahanura cyane cyane ababyeyi ubundi kirazira ko umubyeyi papa na mama bashamirana abana bari ko barabumva kuko umuhungu atwara ingeso za se mu rugo rwiwe umukobwa nawe atwara ingeso za mama mu rugo nicyo gituma kizira ko bashamirana bagafatana amashati abana bariko barabaraba iyo bafatanye amashati abana bariko barabaraba ejo mu rugo rwiwe umubyeyi ntazogira icyo ahanura umwana kuko nacyo yamwereka ntazoza kumubwira ngo uritonda nawe atitonze mu rugo nkunda guhanura ababyeyi abo duhuye bose irinde kubwira umugabo ijambo riva amaraso imbere y'abana cyangwa kumutesha agaciro imbere y'abana yabyara nawe wa mugabo we irinde gutesha agaciro umugore wawe imbere y'abana n'arabi wawe urabonona ari rwawe igituma ubonona ni uko zijya ngeso ararongora ati umugore nta jambo ararongorwa umugore ati jyewe umufata mu gahanga bikigonda icyo ni kimwe icya kabiri abarongora barabye akaranga cyane atasenze kuko ziriho izongo duhora tuzihanura tukajyamo kubasengera uti kubera iki umugabo araduga umugore akaduga agataduga kumurusha umugore murabizi wacu ati nikofu umugore nawe ati umutwe kubera iki ntiyigeze asenga imana ngo imana imuhe kwihangana kuko iyo ari imana yamugutoreye nk'uko abivuze umwe araduga uwundi uwo munsi agaceceka nimudugira rimwe aravuga ugahora uwundi nawe akazovuga ejo uwundi nawe agahora mugabe iyo muduga mwese niba abandi baba bararazi ati nanjye ntabonye uyu nk'uko abisobanuye ati izo ngo ntizinarama nibashake baba baporoti nta n'imyaka itatu zimara uzusanga zagiye kubera iki ntiyakunze yarazi icyo uwo muntu kumbura afite amafaranga cyane yashimye iyo nzobe nk'uko yabivuze n'ingo nyinshi twabonye zasambutse rero byiza na cyane cyane usenga udasenga aho uri hose urashobora kubwira imana uti cyo uzundonderera umugore dukwiranye ubwo rugo rurarama kandi n'abana mubarera neza muri rusange nibaza ko n'ugusenga imana hasigaye ibisigaye imana irabikora
yego umuntu arasenga imana akizera yuko azoronka umuntu apanze neza ariko kandi hariho ibindi bibazo biba bitavuye muri mwebwe babiri turazi neza yuko hariho abantu baba babafitina kumbure ufise ubwo rugo rwiza umugabo ameze neza umugore ameze neza ugasanga abantu hanze yanyu haba mu muryango canke mu bagenzi banyu barabafitina babafitisha ari bifuza ko ibintu bitagenda neza uwo tubwira muri icyo gihe icyo umuntu yokora iyo ufuse icyo twakwita mu gifaransa forces externes ibintu bivuye hanze bitabavuye ko umuntu yo kwifata gute muri icyo gihe impanuro
murakoze cyane kenshi iyo abantu babiri barongoranye imana irabagwiriza ikabaha umwimbu bisobanurwa ngo irabateza imbere kenshi naho umuhungu aba afite birongerekana iyo haje uwundi rero uko ibintu byongerekana mu rugo hanze hongerekana ingorane izongerekana mu nzu zongerekana hanze abifuza ibyo bintu byahanyu iyo mwifitiye ubumwe abifuza kubusambura ndabaha akarorero ku kintu kimwe cyashikiye icyo kintu cyashikiye jewe nyiri mu Burundi umuntu umwe yaratangaraza arambaza ngo urwo rugo rwawe ngwemwe ngo warahaye umuti umugabo kweri ngo nitwari bwabo n'umuntu akunda umugore n'umugabo wawe nge nkibaza ngo nugushina haheze iminsi araza arambwira ngo urazi kuri Tanganyika hanaha n'egome urazi ko hari amashambre egome shambre yiminyi iminerizi nizi umugabo wawe yinjiranye y'umugore icyo gihe uwo mugore nchanduza ukuboko hejuru mvuga nti ndagushima mana we wahezaga uyu mugabo wanje ukamuha amafaranga akaronka ayangaburira agasigaza guhonga maraya warakoze uwo mugore akavuga ngo uvuze iki ndabisubiramwo nejeje kubisubiramwo umugabo acarampamagara amamagaye ndayishyira muri ho parallele mvuga nti wisheri arabyumva ca ndamufata ukuboko ntagenze umugabo ambwira ati wa mutwe naringwaye wakize yari yasezeye yambwira ngo yumva afite umutwe umenetse cyane atashe kuryama ati wa mutwe wakize ntiutemerewe neza mugabo ngo izi ngorane turonse umushitsi muhira uranze ko ntakira abashitsi nyaruka n'ingoga wakira abashitsi uwo mugore mugabo acyumva avuze uko yaciye telefone undi mugore yambwiye ngo sije nabivuze ninaka atelefone undi mugore ngo sijewe ninaka byaragiye bigenda mu bantu bishika muri bane bikigenda kandamurekura nditaye nta jambo namubwiye rero nagomba kubwira abagore cyane cyane nibo bashuha nibo batazi kwicara hasi nibo bari umuntu yihenda umuntu arihenda akarungika message ahatariho jewe nagomba kubabwira muri iki gihugu ndimo ndafite umuntu y'amatelefone umugabo wanje buri samedi mugabo hari igihe acishamo inzizi ibiri cyangwa ukwezi akavuga urundi rurimi tutumva yaborewe yapfuye misi yose aborewe uwo muntu aramuhamagara mugabo akavuga urundi rurimi yaba nshuha novuze nti no murazinanyi aba ariko aragusinyara mugabo siko biri abagore nibamenye ko telefone umuntu abihenda message akayirungika ahatariho ikindi kintu nabonye mu ngo umuntu ashaka gusambura ingo arandikira message umugabo wawe kugira urugo rwawe rusambuke cyangwa akayandikira umugore kugira ngo urugo rwiwe rusambuke narabibonye ibyo harimo n'imanza nagiye nca ikindi kintu abagabo baritonda iyo umubwiye amajambo agenda buhoro abiraba akazogufata by'ukuri agufatishije intoke ziwe atarusaku rurimo abagore nibo bashuha bagafatira ku nsaku ejo bwo mu rugo rwiwe ugasanga umugabo afashe izindi ngingo kugira rusubiremo akaza gusaba impanuro mugabo yarataye akabanga yaratesheje umugabo agaciro mu binyoma muri babandi bifuza gusambura ingo nabahanura nti abagore mwitonde message zihoze telefone z'abagabo reka kunigana nazo arahamaga gukanigana kuko bizokurisha umutima heba nicyo nobwira abo bagore basengera abagabo mu mana usi genda umusengere nimba ubona yitwara nabi kuko abagabo baturusha ubwenge nicyo gituma mbwira abagore ni barashuha bagatwara ibintu nabi mugabo umugabo agenda buhoro agatwara bizima
urakoze cyane rwose madame niyo nkuru Alphonsine ahuri muri Minnesota muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika watanze impanuro nyinshi cyane wakebuye abagabo n'abagore akumbure nimero za telefone zanya bifuza kuguhamagara baronke izindi mpanuro zirenge zo watanze uno munsi mu masegonda make mbere ko turangiza ikiganiro roja ko ukaziba
urakoze inimero zanje ni 6 1 2 8 6 4 1 7 iyo niyo nimero yanje nkoresha ngaha
wisubiramo
6 1 2 9 6 4 1 7
Aho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubanza abari mu Burundi n'ahandi mwobanza mukagira agasaraba rimwe. Aho ni naho duherereje ikiganiro cy'uyu munsi mwari muri kumwe na Oriane Tangisha kandashimiye mwe mwese mwashikirije ibibazo n'ivyumviro cyane cyane umutumire wacu Madame Alphonse Madame Niyonkuru Alphonsine muri Minnesota muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndashimiye na Fasil Gebeyeho yamfashije mu buhinga bw'ivyuma. Ndabifurize weekend nziza, mubandanye mwumviriza radio Ijwi rya Amerika.